Amahoro neza mwebwe mwese muteza biri radio isanganiro kaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Impunzi z'abanyekongo ziri mu makambi fata kibanza cishemere na Kansenga Bujumbura zivuga ko zidakeneye kuja mu makambi yo hagati mu gihugu, zigasaba ko bubareka bagasubira iwabo. Bidoga ko batabayeho mu butsima bushemeye, ngo nta mazi meza bafise, ngo nta tutu twasugumwe duhari. Muraza kumva uko babayeho. Nayo abarundi n'abanyekongo bakora urudandazwa ruto ruto ndengambibe baridoga ko batagikora kubera umutekano muke uvugwa mu gihugu kibanye cha Kongo watumye hari mipaka nkuwa Gatumba yugagwa ubu batakijabuka gukora. Muri bucana yandi ingaburo tuza kubayagira ku gitegwa bita ikivura hinda. Muri kumwe na Dore Bingabire Eric Uwimana ari mu buhinga bw'ivyuma kazi mu idoni do ryano makuru.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Ndasubiye kubaha ikaze. Ubukene bw'utuzu twasugumwe, uburaro budashemeye no kutavugwa bikwiye biri mu ngorane zihanze impunzi z'abanyekongo ziri mu makambi mfata kibanza ya Cishemiri na Kansenga mu makomune ya Cibitoke na Bukinanya na mu ntara ya Bujumbura. Abaganiriye n'isanganiro kuri uyu wa gatandatu bavuga ko hamaze no kwibonekeza indwara ya korera mu karere k'ubuvuzi ka Cibitoke, ho bashikiriza ko bagitohoza kukijanye n'iyo ndwara. Izo mpunzi zisaba leta y'u Burundi ko yobugururira imbibe basubira iwabo kuko batifuza kuja mu makambi yo hagati mu gihugu. Clovis niyo nkuru.
Ya kwanza tunakosa wese. Ya pili seba na mke tuko tunafuata siku ine na juma mzima tunawe.
Huku hakuna hata matoalete.
Abunye mu mpunzi zonye Kongo bari mu makambi fata kibanza ya Cishemere na Kansega ni mu makomune ya Cibitoke na Bukinanya na mu ntara ya Bujumbura. Bavuga ko ingorane bafise ari nyinshi nko kutagira uburaro bushemeye, utuzu twasugumwe, kubura amazi, aho bavuga ko hari n'ikiza cyakorera kimaze kwibonekeza aho bari.
Huku hakuna hata matoalete.
Hano bisa nuko atatuzu twasugumwe tuhari. Hari imyimetero zibiri gusa. Usanga inyuma y'iminsi ibiri atatuzu twasugumwe kamaze kuzura kuko abantu ni benshi cyane. Abaganga batagira imbibe nibo bahora baza bagapompa kugira bakinge korera, ariko uko tubayeho ntitworeka kwandura korera. Abantu ni benshi, abo bakenyezi bibungenze baguma badakwa. Imvura iguye amahema gakwiye. Ibyo byose ni ingorane abantu dufise.
Iyo ndwara ya korera iratugeramiye kuko imicafu ni myinshi hano. Ica mbere turabura utuzu twasugumwe, ica kabiri turamara iminsi nkine tudakaraba. None twebwe tugirene.
Mu karere k'ubuvuzi ka Cibitoke bavuga ko bagitohoza kukijanye n'iyo ndwara ya korera izo mpunzi zivuga kubera ubuzima bubi izo mpunzi babona babayemwo. Basaba umukuru w'igihugu cya Congo n'uwo Burundi kuvugana kugira bugurura imbibe ngo bisubirire iwabo.
Ku bwanje nusaba ko botwugururira imbibe nk'uko batwugururiye tuza hama twisubirire muhira.
Turasaba leta ya Congo iganire na leta y'u Burundi batwugururire imbibe twisubirire muhiri wacu. Bareke kuvuga ngo batujyane hagati mu gihugu. Biriko bigorana ko badufasha turi ngaha, bizokunda batujyanye hariya. Nicyo gituma dusaba bavugane batugururire imbibe twitahire tuvume tugirire ingorane iwacu.
Impunzi z'abanyekongo zirenga 40,000 akaba arizo zari zimaze kwakirwa muri ayo makambi fata kibanza gushika igenekerezo rya 11 Kigarama uno mwaka. Muri abo abashika 19,000 bakaba bamaze kujyanwa mu makambi yo hagati mu gihugu nk'uko byashikirijwe n'userukirisha hamwe gita impunzi mu Burundi mu rugendo yari yagize.
Clovis niyo nkuru. Nari nabibabwiye mu ngingo nkuru nkuru. Abarundi n'abanyekongo bakora urudandazwa ruto ruto ndengambibe bavuga ko umutekano muke mu bice bitandukanye by'igihugu by'igihugu cha Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo watumye ugo rudandazwa ruhagarara. Bemeza ko iyugagwa ry'imipaka ya Gatumba Burundi buhana na Kongo hamwe n'iyo Burundi buhana n'u Rwanda ryatumye bahomba kandi batanga amakori n'amatagisi byinjiza ikigega mu byinjira mu kigega cy'igihugu. Abo badandaza co kimwe n'ishirahamwe bahurikiyemwo ku ruhande rw'u Burundi basaba ko amasezerano y'amahoro aherutse gushigwa ku mukono i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kubahirizwa. Mireille Kanyange.
Abo badandaza bakora urudandazwa ruto ruto njabu kambibe nukuvuga rutarenza madorari bihumbi bibiri bavuga ko intambara yo muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo yatumye urwo rudandazwa ruhagarara. Idani yo nkuru aba mu Gatumba numwe muri abo badandaza njabu kambibe.
Umutekano muke wabaye muri Kongo kuri intambara watumye urudandazwa rwacu ruhagarara bivanye n'ukuntu umupaka aciye wugagwa impande zose urudandazwa wo muri Kongo nabo mu Gatumba twese urudandazwa rwarahagaze ndetse twarahombeye byinshi kuko intambara yabaye ku murango benshi twari tugiye kudandaza benshi ntibatashe benshi ibintu twabitayeyo nk'urudandazwa amatomati amafi ivyamwa ngo ko bitatworohe na gato tukabura kaguye ngo tujafata amasuka tujye kurima tujye kuntu tubatunga imiryango yacu.
Moyize Useni nawe ni umukongomani aba mu karere ka Kasenga mu gisagara cha Uvira asanzwe akora ugo rudandazwa ndengambibe. Yemeza ko iugagwa ry'imbibe z'u Burundi na Kongo hamwe n'u Burundi n'u Rwanda byatumye bahomba.
Uruzi mdogo mdogo wa kuvuka mpaka kwa sasa unakumbana matatizo mengi. Ya kwanza ni hali ya kosefo salama.
Urudandazwa ruto ruto ndengambibe gwo muri kino gihe ruragoye kuko kuja bukuru bibe ntivyoroshe biturutse ku ngorane nyinshi. Hari umutekano muke mu gihugu cacu ca Kongo uturutse ku ntambara ivyatumye bisagara vya Bukavu ni Goma vyugagwa kandi ariho hashikira ibicuruzwa tuba twaranguye mu Burundi. Hari n'ivyahora bivayo bikaza mu Burundi ariko ubu ntituriko turakora. Ikindi ukutumvikana hagati y'ibihugu vya Kongo u Rwanda n'u Burundi vyatumye imbibe zugarwa. Ibi rero vyatumye umwumvikano wari hagati y'abadandaza bato bato hamwe n'abadandaza bo mu karere k'ibiyaga binini bitabandanya.
Watu wose na kolabore kuongea kati ya wafanyabiashara wa kanda maziwa makuu.
Mwishirahamwe ry'abadandaza bato bato bakora urudandazwa njabu kambibe bavuga ko iyo ntambara yatumye imiryango ibaho nabi eka n'igihugu ngo kirahahombera. Polycarpe Kubwayo n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'iryo shirahamwe.
Twaragize ingorane kuko hajya niho yari amasumiro yacu niho twaronderera twaza kudandaza yo twaro bakaduha amakongomani tukayavunjisha tukaronka amarundi cyangwa tukaronka amadolari hanyuma tukayazana mu marundi bikadufasha hanyuma n'igihugu kikaronkera akoyokwe.
Mu gihe kwigenekezo rya kane Kigarama uno mwaka ibihugu by'u Rwanda na Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo byashize umukono ku masezerano y'amahoro. Polycarpe Kubwayo asaba ko ayo masezerano yo kubahirizwa.
Ajya amasezerano yabaye Washington yaraduhaye ibyizigiro yuko intambara zigiye guhagarara urubero gasubira rukuguruka hanyuma tukajabuka tugakora nk'uko twari dusanzwe dukora. Hari n'ikindi cyasubiye kiraduha ibyizigiro nuko twabonye AFC M23 ivuga ati twe turavuye muri Uvira kugira ngo dushobore kubahiriza amasezerano ni Washington. Twiteze ko vuba cyane bagiye gusubira kugurura tugasubira kubandanya urudandazo njya bukambibe.
Icigwa cibanki inkuru y'igihugu BAB hamwe n'ikigo kiraba ibiharuro mfatigwa ko arico INSB co mu mwaka wa 2023 cerekana ko mu rudandazo ruto ruto ndengambibe igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo kiza ubugira kabiri inyuma y'igihugu ca Tanzania haba mu bishogwa muri ico gihugu canke birangurwayo biciye muri ugo rudandazo ruto ruto ndengambibe.
Mireye Kanyange mukanya tuca tubandanya nano makuru
isanganiro inamisumbi ngimba.
Amakuru twabateguriye arabandanya ndabibutse ko mushobora kudukurikirana ku mbuga hwaniro zitandukanye kuri Facebook Rondera Radio Television Isanganiro RTI kuri X RTI Isanganiro kuri Instagram na YouTube naho andika Isanganiro. Tubandanye nano makuru ibitara by'ibiti ibyatewe ku bufasha bw'ibanki y'isi yose birimwo mu bitara bizocibwamwo ibiti bizosatugwamwo imbaho zo gukora intebe z'abanyeshuri mu mugambi w'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi uko atamwana azosubira kwicara nayo mwishure iyo ni nyishu umushikiranganje w'ikigega ca leta yahaye abafisa makinga kwiyo banki itemera ko ibiti byatewe ku bufasha bwayo bitemwa ahubwo igashaka ko bikura bikuma bikabora maze bigacika umwavu ku bindi biti hari mu nama yahuje indongozi zo mu bushikiranganje butandukanye kuri uyu wa kane Gitega aho bari ko bariga ingene ibitara bya leta byikogwa ko mu gutorera umuti kibazo c'ubukene bw'intebe mu mashure Gerard Nibigira
ariko haravugwa ivyo gukora intebe z'abanyeshure mu biti byo mu bitara bya leta vyeze mu santire ya 10 cibitoke intara ya Bujumbura na Geneza Eloge yarashikirije amakenga yiwe ajanye n'ibitara vyatewe ku buryo bw'ibanki y'isi yose ababikurikirana batemera ko bicibwa ahubwo ngo vyokura bikuma bikabura bigatabira ibisigaye
hanyuma twafise makenga kuko bya biti tuzotema byategwa na proje ya Banki Mondiale rero bajyaho babikurikira bafisa agati mababa teyemo yuko igiti cyaho hako ukigira mwimbaho kiko hasi kikaboreraho kikafumbira ibisigaye tashobora kuzohora niyo ntambamye kazosanga bazanye ka agati mene baba teyemo
ariko rero umushikiranganje w'ikigega ca leta Alain Ndikumana havuga ko ibanki y'isi atabita ifise ko vyose ari vya leta kandi ko bigitegwa hari amasezerano yakozwe
admini cibitoke amakenga yuko tuzotenga ibiti vya Banki Mondiale Banki Mondiale nabiti ifise nabiti ifise ibigiti vy'igihugu gusa tegeza kuraba yuko turi mu manobi burya nibatera ibiti batavuga le plan ingene bizocibwa kuko nyibi vyabagaza vyaramaze gusatura kera bijya no muri zategeza kuba vyaravuye kuva kera mugana kimwe biriko biradufasha icyo kintu nibaza yuko uyo muntu agifisa ugatima ko ari vya Banki Mondiale no kuraba neza yuko akompera ibyo turimo ibitara vyatewe sur financement de la Banki Mondiale turafisa amasezerano twumvikanye tuzo tubikoresha baratanga ama plan d'aménagement ayo yose mu cyamwe yatanga
hari mu nama aho umushikiranganje w'ikiga cya leta ku izina ry'umushikiranganje wa mbere yagirishije ku munsi wa kane Gitega umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi intumwa z'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi n'intumwa z'umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere n'umutekano babura matari na ba mustanteri bose abarongoye indero mu ntara no mu makomine n'abandi aho bariko bariga ingene ibitara vya leta vyeze bisatugwamwo imbaho zo gukora intebe z'abanyeshure mu ntumbero yo gushira mu ngiro umugambi w'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi uko atamwana w'umurundi yosubira kwiga yicaye hasi mu ishuri Igitega Jean Bigira ku bwa radio Isanganiro
arakoze Gerard Nibigira umunkino imbere ya Bucana ndingaburo ishyiramo igirukino rwa techball rirashima urugero abakinyi b'imigwi itandukanye berekana mu nkino uri rongoye mu ihiganwa ryo kugwego rw'igihugu yevugiye Bujumbura kuri uyu wa gatandatu ku kibazo c'uburyo bwatumye umugwi serukira gihugu siba mu mahiganwa mpuza makungu yo mu Budagi mu mwaka uheze Desire Nizigiyimana avuga ko ubushikiranganje bw'inkino butabafashe mu mugongo kuri ibyo Faustin Chongera ajeje teza imbere inkino zo kugwego go hejuru mu bushikiranganje bw'inkino yizeza ko ubukurikira bizogenda neza ubwo bushikiranganje buzobafasha Omer Ndwayo
muri iryo higanwa ryitabiriwe n'intara zine Bujumbura Gitega Buhumuza na Burunga Desire Nizigiyimana arongoye ishyirahamwe rya techball mu Burundi avuga ko intumbero ari gutegura abakinyi kubw'amahiganwa mpuzamakungu amahiganwa ariko bitakunze ku Burundi bwitabira mu mwaka uheze ati habuze uburyo
bari twiteguriye guseruka mu nkino mpuzamakungu zabereye mu Budagi aho twiteguye gushika ku munota wa nyuma hanyuma birangira ubushikiranganje butadufashe mu mugongo kubera uburyo bwari bwarangiye hanyuma ntibyakunda ko dushika mu izo nkino
ikibazo ariko gishobora gutora umuti biciye kushyira hamwe Visa Travel and Tower rigurisha itike z'indege giyemeza kubaguma hafi nkuko bivugwa na Fabiola Nkeshimana rirongoye
Visa Travel ikintu cy'ambere izokora nkuko dusanzwe tubifasha n'abandi kubaronda amatike y'indege azimbutse ku buryo ikijanye n'ubwo buryo kidosora kuba intambara
hambavu y'iryo shyirahamwe n'ubushikiranganje bw'inkino ngo buzofasha Faustin Chongera ajeje gukomeza inkino zo ku rwego rwo hejuru mu bushikiranganje bw'inkino
ushikiranganje urafasha cyane kuko mu byo bujejwe birimo uteza gufasha kuko bufasha ugwaruka uko bufasha federation ya techball niko bufasha n'andi ma federation twaratomboye bise umushikiranganje abyumva kandi yaragirije n'inama aba ba president ama federation arababwira yuko ubu ubwo buryo bwose buboneka bazobusabikanya atamwana n'ikinono
buraca mugacana yandi mungaburo
Ikivura hinda ni gitegwa kiri mu bwoko bw'ibiti biboneka mu biyaya aha mababi yacu n'ibibuto gifise birimo ibintu bimeze nk'amavuta akoreshwa mu buvuzi mu buvuzi kuko kivura ubwoko bw'imigera nk'iyifata mara n'imigera itera indwara bita syphilis. Ico gitegwa ngo kirakoreshwa mu kuvura ibikomere, ingorane zo mu rukoba, inyonko hamwe n'ubundi bubabare nk'uko bisigurwa na Gilbert Nanko hafi mushakashatsi mu bijanye n'ingaburo. Ikivura hinda kirafasha mu kuvura indwara zifatira mu muhogo hamwe n'indwara yo gucibwamo. Bucana yandi ingaburo na Jean-Marie Mayonga.
Ikivura hinda kirafisi ibifasha gukinga kanseri no kugwanya ubwoko bw'imigera bumangamira umubiri. Jibena Nkuhafi mushakashatsi mushanye n'ingaburo arabisigura.
Igisanzwe gifise ibyanyenerwa kugera rushimishije bisanzwe bituma kiba igitegwa ntangamutare ngo yitwa kita jatrophine. Iyo jatrophine igisanzwe gifise irakinga kandi kagwanya kanseri. Irafise kandi kiricasine iyi nayo isanzwe ifasha cyane mu bijanye no gutuma ya migera imo kwa mabakteria na mavirusi shaura kusanga kulika vyoroshe kandi kirabise flavonoid leterpen n'ibindi.
Ico gitegwa ngo kiravura kandi ibikomere bibonekeza mu mara, ivyo navyo ngo bigakoreshwa mu buryo bwo gucihereza mu cayi. Jibena Nkuhafi arasigura kandi ko gifasha mu guhangana n'imigera.
Yewe bishobora gutuma gikiba igitegwa ntangamuti gikomeye cyane mu bijanye no mu gukinga indwara z'ubuhumekero z'infection respiratoire, ibibazo by'umushishito wa mugera wa VIH, wa mugera wa Helicobacter pylori, ibibazo byo kuvirirana indani mu mara mu mushishito, ibyo byose bikagenda bikemuka.
Ikivura hinda ngo kirafasha kandi mu kongereza ingufu abasoda bo mu mubiri. Mu kucihereza bisabwa kucitondera kuko ucireje nabi harimo ivyo tuma haba izindi ngaruka atari nziza.
Irazira ariko ko umuntu apfa kucihereza uko agombye birasaba ubwitonzi, kuberako twavuze ko mu ntete no mu mizi ndetse no murajya mate yacu harimo ubumara ukihereje mu buryo direct ishobora kubyara akarambara ko mu ntete harimo cyo kwita resiste bishobora kugwegera ikibazo. Mu kucihereza turakoresha amababi antizane, turakoresha amavuta yahinguye mu ntete ukakoresha furukoba canke ku bantu bagwaye byo mu mazuru, ariko kandi ku bantu bavize imiti ariko bafata imiti janye no no gutuma batavirirana resantiko wagira canke abantu bari ku miti y'ama immunodepresseur abo ntibashobora kukihereza aho bari action d'interaction. Madame bibungenze ndetse nabonsa nabo nyine bavyemerewe kukihereza.
Jibe Nkuhafi avuga kandi ko ikivura hinda mu bushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko gifasha mu kuvura indwara zikomeye harimo imigera ifatira mu mushishito no mu mara.
Ikivura hinda cyo muri ubu bwoko bwa jatrophicas ubushakashatsi burerekana neza ko gisanzwe gitunze ibishobora gutuma gihangana n'indwara zikomakomeye nka wa mugera Escherichia coli hamwe na Helicobacter pylori wo muri mushishito, hanyuma no kubibazo byo mu mara nko guhubangana mu nzira bifungurwa trouble digestive, abantu bagira ibikomere by'indani bakashobora no kuva amaraso hemoraji.
Ikivura hinda gifise amamoko yo muri Amerika yo hagati no mu Burundi kikaba kihaboneka.
Jean-Marie Mayonga ni hano amakuru twabateguriye aciye agarukira. Mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye. Mwari kumwe na Dore Bingabire Eric Uwimana ari mu buhinga bw'ivyuma. Mukanya muca mukurikira amakuru yanditswe n'ibinyamakuru. Nza kuba ndi kumwe na Jean de Dieu Irakoze.
Kuru ashikizo ni mnyamakuru.
Tubaramutse tubaye nikaze muri aya makuru ashikirizwa n'ibinyamakuru.
Mu bijanye n'igitoro ugushima kwayo kwigihe gito ni kwitorokanirizo net press ribisanga.
Haraheza kanya abantu bikeza kw'igitoro cabonetse mu gihugu mu ntara zimwe zimwe zo hagati mu gihugu. Itike ryo kwiyunguruza ryaragabanutse kuko imiduga yunguruza abantu yaronka igitoro atangorane nk'uko iryo torokanirizo rivyibutsa. Yamara rero mugenzi wacu wo muri net press ababaza nuko haheze indwi harayandi makuru yerekana ko hari hungabana rishasha mu rudandaza rw'igitoro.
Ibituro vyinshi vy'igitoro ntibifise na gikeya ibitandukanye no mu minsi heze. Muri iki gihe igitoro kanirizo yishimangira ko hibonekeza imirongo miremire y'imiduga igitondeye ku masasiyo na cane cane mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura.
Indazi twagwa hataragera hamwe no guheba amashure icegeranyo kidahumuriza binegugwa n'ikinyamakuru Iwacu.
Mugenzi wacu yandika muri Iwacu yisunga icegeranyo cerekana uko agateka k'abana kifashe cashikirijwe n'urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka k'abana mu Burundi FENADEB hari genekerezo rya kane kigarama 2025 imaseru muri Lesotho imbere y'umugwi w'abahinga bo ku mugabane wa Afrika mu bijanye n'agateka k'abana hamwe n'ineza yabo. Muri ico cegeranyo ubwo runani rwarerekanye intambamye zibandanya kwibonekeza. Muri zo harimo ikibazo c'abana bamwibarabara hamwe n'ico guheba ishure n'inda zitwarirwa ku ntebe y'ishure nk'uko ico kinyamakuru gisohoka buri ndwi kibandanya kivyigana.
Ico kinyamakuru gitomora kandi ko uwo mugwi ari urwego rumwe gonyene rwemewe ku isi rufise ububasha bwo kwakira ibirego no kuvyiga ku gihugu cemeje amasezerano hagenga agateka k'abana. Niko kandi runashikiriza aho ruhagaze kubijanye nuko hari ibiyaho nyanga canke ibitayaho nyanga. Ikinyamakuru Iwacu cigana ko uwo mugwi wakoze urugendo mu Burundi kuva igenekerezo rya 2024 gushika igenekerezo rya 2027 ruhuma umwaka wa 2025. Ubwo rugendo rwari rujyanye no gukurikirana ingene ibyasabwe igihugu cegwa n'ayo masezerano mu mwaka wa 2017 biriko birashyirwa mu ngiro. Uwo mugwi wari washitseko naho hari vyatejwe imbere hakiri ntambamye zibangamiye abana mu Burundi hamwe no gushikira uburenganzira bwabo.
Amakuru ashikirizo ni nyamakuru.
Abarimyi b'umuceri bararajwe ishinga n'icerergwa mu gutanga ifumbire yo mu bwoko bwa ure bigayishwa n'itorokanirizo ABP.
Uwo mugenzi wacu yandika muri ABP amenyesha ko abajejwe amakoperative y'abarimyi b'umuceri bo makomine ya Kibitoke, Bukinanyana na Mugina mu ntara ya Bujumbura basanzwe bahurikiye mu runani ijwi ry'umuceri bafise impungenge ko bariko bakora bahomba kubera haheze amezi menshi babura ifumbire ya ure. Umukuru w'ugo runani Augustin Habyarimana avuga ko ibintu byifashe nabi cyane. Vyongeye muri ABP yamenyesheje ko ku mifuko 7,300 iyo fumbire ya ure basavye kwirima byiki byo mu mwaka wa 2025 hatanzwe cya gatatu gusa ku banywanyi bayo makoperative uko ari 13.
Mu gihe ugo runani rwifuza kuduza umwimbu kugira ruhiganwe mu karere rukoresheje izina ry'ubudandaji Akeza Kimbo rushimangira ko bigoye ko rushika kwihangiro ha mu bitigiri no mu Kanovera rwari rwiteze kubera ikena giyo fumbire. Ahamagawe ku murongo wa telefone n'itororokanirizo ya BP umuyobozi w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Bujumbura Dieudonné Nahimana yaremeye ko ari ikibazo gikomeye.
Odette Nsengiyumva umunonotsikazi w'umurundi asiganwa ku ikinga aterite ku Burundi byandikwa n'ikinyamakuru Burundi Eko.
Byongeye uwo murundi kazi Odette Nsengiyumva yatowe nk'umunonotsi mwiza ahiganwa ku ikinga ku mugabane wa Afrika yaranze umwaka wa 2025 mu ihiganwa ry'amakinga ku rwego rwa Afrika ryatunganijwe igenekerezo rya 2029 mu nyonyo 2025 i Kigali mu gihugu cy'u Rwanda. Uwo munonotsi ava mu ntara ya Gitega komine Gishubi zone Buraza yaronsa ko gashimwe inyuma y'imyaka y'utwiguru dasanzwe akora urugo rukino ku rwego rwo hejuru.
Muri uyo mwuga wiwe cyo kinyamakuru cyandika ko Odette Nsengiyumva yaronsa amahigwe yo guhura n'abanonotsi bava mu bihugu bitandukanye bya Afrika nko mu myimenyerezo yatunganijwe haba mu gihugu cya Afrika y'Epfo no mu mahiganwa atandukanye yitabiriye. Yaritabiriye kandi amasiganwa yatunganijwe mu Burundi, Zanzibar, muri Tanzania, muri Kenya, Egiputa n'ahandi nk'uko Burundi Eko kibimenyesha.
Ni nano duciye dusozerera aya makuru yanditswe n'ibinyamakuru mwayateguriwe mwongera muyashikirizwa na
Jean de Dieu Irakoze
afadikanije na Dore Bingabire.
Ibihe byiza ahiwanyu.
Amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru.